nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa gatatu n'igenekezo rya 13 ntwara nte nshuti namwe bakunzi mwahisemo gukurikira akadiyo inzamba gatega kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse ivaye na mwerereye ndabanikaze mu makuru y'ikirundi ya akadiyo inzamba gateka kawe yo kuri uno mugoroba wo ku munsi wa gatatu akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Manasenzo bone impaye ahoza umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu uri ku butegetsi avuga ko imigambo yose iteza gutora umugambwe CNDD-FDD kuko ngo umugambwe utazokwigira wemera na gato ko hari uwundi mugambwe utwara igihugu. Manasenzo bone impaye akaba yivugiye muri zone mitakataka muri komine n'intara ya Bubanza kuwa gatandatu indwi iheze. Epitas Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD avuga ko iyo mvugo ya Manasenzo bone impaye iteye isoni n'agahinda akibutsa Manase Nzobonimpa ko kuva kera umugambwe CNDD-FDD wari wahaye ibigwanisha imbonerakure ngo zituze abo bose batavuga rumwe. Mu makuru ajanye n'ubutunzi abanyagihugu bo mu ntara ya Muyinga barateye umutima uhagaze n'iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa bya nkenerwa byabaye ndanse mu kiringo kitarenze amezi abiri gusa ibifungurwa n'umuceri ibijumbo n'ibindi byaduze ibiciro hagati y'amafaranga igihumbi n'ibihumbi bitandatu imiryango myinshi ikavuga ko ibayeho nabi. Abanyagihugu bo mu makaritie yo mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura bavuga ko amazi asigaye ari muzibuye bakagwaho amazi ukwezi kose atanima baronka basaba ishamwe Regidezo gutorera mu muti ico kibazo mu maguru masha batarategwa n'indwara zituruka ku isukurike. Amakuru saya gusa twabateguriye n'ayandi mu kanya nido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa ano makuru tuyahere mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Abanyagihugu bo ku mutumba Buvumo ni muri zone rugazi ya komine Kabarore mu ntara ya Kayanza basaba kuronsa umuco n'ubutungane kuwabo aherutse gufatwa n'abakozi b'iperereza ku rwego rw'intara ya Kayanza. Ku munsi w'Imana uheze baca bazanirwa ikiziga ngo bashingure uwabo muri kino gihe ubwo bakaba ari bwose kuko babwiye ko uzohirahira ngo asubire kubaza ivyo umuntu azoheza agakurikiranwa. Ababa mu gisagara ca Kayanza bavuga ko bumvise amasase mu ijoro rishira ubuca ryo ku Imana uhezeho mu iperereza mu Kayanza bagandaguye uwo munyagihugu bavuga ko yashaka gutoroka gasho. Bamwe mu begereye igipolisi mu Kayanza bavuga ko ari uruyeri rwakozwe kugira ngo abakozi b'iperereza bagandagure uwo munyagihugu bagiriza ko akorana n'abarwanyi kuko ku mutumba bako wa Buvumo usanzwe wegereye ishamba cimeza rya Kibira. Tuve mu gisata cy'agateka kazi na muntu uje mu gisata cya politiki. Imigambwe yose iteza gutora umugambwe CNDD-FDD matora yimirije byavuzwe na Manase Nzobonimpa yahoze ari umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD ari kuwa gatandatu heze yari yagendeye zone mitakataka ni muri komine n'intara ya Buhanza yavuze ko umugambwe we CNDD-FDD utazokwigira wemera ko igihugu cyotwagwa n'uwundi mugambwe tumutegeyo
nagira usezerere abanyamigambwe. Wewe umusemeri, wewe urumuporona, wewe urumundi. Menya ko ucunzwe umutekano, uraruriye, uraruryamye, uzinuka ukarima, ukimbura, kwera umugambwe CNDD-FDD, uriho ufite inzego zikwiye kugira ngo wewe umusemeri, wewe umuporona n'abandi mureho. Tubakeneye amajwi ijana ku ijana. Keneye amajwi ijana ku ijana. Ndabasezeye abo bantu biyumvira gufata ubutegetsi. Yuko CNDD-FDD mu makosa ishobora gukora muri buno Burundi ni uguha igihugu abatakiwiye abatakivunikiye.
Ni mu mugambwe MSD baranegura amajambo yashikirijwe na Manase Nzobonimpa. Uwo mugambwe ubona ko ateye isoni n'agahinda. Peter Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD yibutsa Manase Nzobonimpa ko umugambwe CNDD-FDD watanguye gutanga ibigwanisho mu mbonerakure kuva kera kugira abahiga bose batavuga rumwe na CNDD-FDD ingendo yakoreshwa cyane cyane himirije amatora. Epitas Njimirimana ahamagarira abarundi mu butandukane bw'ivyiyumviro byabo n'imigambwe ko bovira hasi rimwe bakanka kurongorwa nabi bakanka karenganyo kugira ngo Burundi bwongere kuba igihugu cya bose.
Ari ya majenerasyo yaba varisito ndayishimiye na majenerasyo ashaje atagifisi vyiyumviro vyo gushobora kubaka igihugu. Nico gituma mubona igihugu bagihinduye icumuryango, bagihinduye icakagwi gato k'abasirikare bakorana n'umuryango wa varisito ndayishimiye. Ivyo rero Manase Nzobona impa yashikirije yuko leta yohereza ibigwanisha imbonera kure, uretse yuko yavuga ibyamaze gukogwa kuko imbonera kure zirafite ibigwanisha, nta gishasha kirimo bisanzwe biri mu migambi y'umugambo CNDD-FDD bikaba no muri programa ya leta ya Evariste Ndayishimiye. Ico gusa ngaho novuga no kunegura ibivyiyumviro, kuko nimba hageze yaho amara imyaka ingahe mu buhungiro avuga ko yahunze intwaro mbi, avuga ko yahunze abica chanyi, avuga ko CNDD-FDD yica, uyu munsi akabageze kugira roturu daje akaba ari karavuga ngo nibatangira ibigwanisho baranabita, ntabizi ko babitanze none. Reka tunamwibutse ko babitanze. Hanyuma rero abarundi bo bonyene nibo bo guhaguruka bagashobora kugwanya no kugwanira agateka kabo n'iki gihugu cyabo, biciye mu guhaguruka bagashira ubwoba tukabuza ko igihugu kiri cy'umuryango wa Evariste Ndayishimiye na karya kagwi gatoya kabakunza ibinda b'abasirikare.
Ishiramwe SOS Torture Burundi yaraye risohoye icegeranyo kijanye n'ingene ibintu vyifashe mu vy'intwaro n'imibano. Ico cegeranyo co mu kwezi kwa munyonyo mu mwaka wa 2023 gushika muri ruhuma mu mwaka wa 2024 ni cegeranyo gitumbereye cyane ivyerekeye amatora yo mu mwaka wa 2025, amatora y'abashinga amateka nayo umukuru w'igihugu mu 2027. Deni Ndayishimiye umuvugizi wa SOS Torture akabona ko umugambwe uri ku butegetsi ari wonyene ugomba kuguma ku rubuga rwa politike wonyene mu gihe imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi yakomerewe, abanye politike batavuga rumwe na leta nabo bakangazwa. Deni Ndayishimiye aravuga kandi icokorwa kugira ngo icucuka kibi kigabanuke.
Kubera icuka kibi cha politiki kiliko giterwa na matora ategekanijwe, ishirahamwe SOS Torture Burundi lirasaba ibikurikira. Ubwa mbere kuri leta y'u Burundi kongerera icyizere abarundi kubibagiza ibyabaye mu mwaka w'2015, abarundi bose bakabana mu mahoro atawanja atawangura, kubahiriza amasezerano y'iyarusha mu gusangira ubutegetsi hagati y'abahutu n'abatutsi, ni kuvuga ibice 60% Bahutu na 40% by'abatutsi mu nzego za leta nk'uko bari barabiganiriye. Gushishikariza ibiganiro bihuza abarundi bose bo mu isata bitandukanye. Ubwa kabiri ku mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki, gutunganya inyigisho zihuza abarundi bose na cyane cyane urwaruka ngo bane mu mahoro, mu rukundo no mu bumwe. Kwegera abanyagihugu, gutega amatwi ibibazo bafise hama akabishikiriza inzego zibifitiye ububasha. Ubwa gatatu kubafasha Burundi gukoresha ububasha bafise kugira ngo basabe leta y'u Burundi kubahiriza intwaro rusange, kuzana leta y'u Burundi ku ntebe y'ibiganiro bihuza abarundi bose kugira ngo amatati yabaye mu mwaka w'2015 arangire burundu. Ubwa nyuma kubene gihugu u Burundi kwerekana ikintu kibi cyose aho cyoturuka cotera umutekano muke mu gihugu, kuguma bunze ubumwe no kudaha agaciro inyigisho mbi zobacanishamwo.
Inzamba
Radio Inzamba agateka kawe amakuru twateguriye tubandanize mu biranye ni bidukikije. Amazi meza asigaye ari umuzi wibuye mu makaritie muraro ku Gisagara cha Bujumbura. Abanyagihugu bidoga ko bavuga ko bamaze ukwezi kurenga atani majya amazi rimonetse, basaba ishyirahamwe Regideso rirabaye iby'amazi n'umuyagankuba gutorera umuti icyo kibazo, kuko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike. Reka inkuru tuyibaze Pierre Gahungu.
Abo banyagihugu bavuga ko basemereye kuva kera basaba ko ikibazo cyo kubura amazi meza cyotorerwa inyishu ariko nta cigeze gikogwa. Aho bigeze ikiringo kirenga ukwezi gishobora guhera bembemba barondera amazi bakabura. Abafise uburyo bikora kubagendesha amakinga bakariha amafaranga bivanye n'amabido bavomye nkuko uno munyagihugu avyigana.
Nubwo ikibazo cy'amazi kiracibonekeza mu gisagara cya Bujumbura mu makaritsiye mwami ahantu mvuga nka karitsiye yacu ibitoke mu gice cyo haruguru y'ibarabara bita ngo ni rya Kanyoni. Ni ukuri dusigaye twibaza ikintu tuba twaracumuye kuri leta kuko biratera ubwoba n'agahinda. Unamubwira ko tumaze ukwezi kurenga atani marikorotse ubona abantu bariko bayirerana utubito n'indobo ku mutwe batakuye arondera inyazi n'abataxi pero mbona banyurakiranwa n'amapito ku makinga. Ejite tunawe ya twicije kuko kibazo kigiye kuva mu nzira mu minsi yetse ariko amaso yahetse mu nzira.
Ingaruka ngo ni nyinshi harimo isuku rike hamwe n'ibikorwa byo mu rugo bihungabana. Basaba ishyirahamwe Rejidezo gutorera inyishu icyo kibazo aha niho bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike.
Ingaruka rero ni nyinshi. Isuku rica bibaza ike mu mpangu, mu maresitora, mu bubari n'ahandi. Tugatinya ko dushobora kwandura atandwara ziva ku isuku rike. Iyo ingorane zigaye yibonekeza abana ntibagifungurira ku gihe, umwana arava ku ishuri akatashika asanga umukuzi atarahisha kubera babanza kwiruka kurondera ayo mazi mbere y'uko batangura gutegura ibifungurwa. Bigaca bituma rero batiba guhisha. Abana rero bica bibakura mu ndinganizo y'ibikorwa byabo. Ni ukuri tunasabye dushimitse leta itorera umuti icyo kibazo na cyane cyane muri kano gace kuko birateye ubwoba idufate nk'abandi bana b'igihugu.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba agateka kawe twarundiye kuri telefone uburongoye ishyirahamwe Rejidezo kugira ngo agire icyo abivuze ko ariko ntitwashoboye kumuronka.
Pierre Gahungu arakenuye tuve mu gisata cy'ibidukikije turi mu gisata cy'ubutunzi mu ruraruko bw'igihugu bushinzwe ubuseruko. Ibiciro by'ibifungurwa bya nkenerwa mu miryango biguma biduga ku rugero rudasanzwe mu masoko atandukanye yo mu ntara ya Muyinga nk'uko byemezwa n'abaguzi batari bake mu kiringo kitarenga amezi abiri. Ibiciro by'ibifungurwa nk'ibyibiraya, umuceri, ibijumbo n'ibitoke byariyongereye hagati y'amafaranga igihumbi n'amafaranga 1600. Imiryango myinshi ikaba muri kino gihe ivuga ko ibayeho nabi kuko isanzwe yugarijwe n'ubukene. Eddie Claude Ninazo.
Iryo duga bushasha y'ibiciro by'ibifungurwa mu masoko y'intara ya Muyinga ryatanguye kwibonekeza cyane guhera mu ntango y'ukwezi kwa Ruhuma guheze. Nkuko isoko rya Radio Inzamba gateka kabiri menyesha, ikiro cy'umuceri ubayabaye cyavuye ku 2,500 kija ku 3,500. Igitoke cyagurwa amahera 5,000, ubu kigurwa 12,000, na ikiro cy'ubwishaza butoto cyavuye ku 5,000 kija ku 7,500. N'umunyagihugu avuga ko ibibazo barimo muri kino gihe bidasanzwe kubera bugarijwe n'ubukene.
Ubu dufite amafaranga 20,000 gusoma ibiribwa bya saa sita gusa irara nawe. Ikiro cy'umuceri twirimira iwacu ugeze ku 3,700 kandi wahora ku 2,500. Ibase y'ibijumbo yavuye hagati y'5,000 n'5,600 iraduka ubigeze ku 12,000 cyangwa 15,000. Igitoke cyagurwa 5,000 ubudafite 12,000 ntikiroga. Haracyo ukwezi kumwe ikiro cy'ibiraya biba yabaye cyagurwa 1,200, none ubu kigeze ku 1,800 mbere 2,000. Inyitomati byo mu ikopo yahora ibuguze 1,200 haciye hafi amezi abiri ubiguguze 1,500. Tomati zine zijya zindi mano zagurwa 1,500 ubu ziri ku mahera 1,000. Muri make ntacyoroshye ku baguzi ku bijyanye no gusumira imiryango.
Abasumyi basaba abajejwe intwaro kugira icyo bakoze kugira ngo aho bishoboka ivyo biciro bigabanugwe mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu mu buzima bwa misi yose. Uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe niturashobora kuronka kuri telefone buramataru w'intara ya Muyinga kugira tumenye ico bakiriko kirakogwa hamwe nuko ico kibazo coba kizwi.
Edikrode nazwe arakenuye imbere yo gusozera ano makuru dutandukanye gisata cinkino. Hategerezwa gukorwa amatohoza kugira hamenyekane ingene abateguye inkino za basketball ziriko zibera muri Afrika y'Epfo bemereye gushiriza na igihugu cy'u Rwanda ku myambaro y'imigwi y'ibindi bihugu bitarinze kubimenyeshwa. Ivyo bisabwa na Reveriano Ndikuriyo kumuhora wiwe wa Facebook mu nyamanga umugambwe Sende David de Reveriano Ndikuriyo avuga ko gukura mu higanwa umurwi Dinamo muri iryo higanwa byo babitakurikije amategeko. Ariko rero hari abatari bake batayo nuko twovuga nkuru nani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta Sefor Arusha. Kubwa Frederico bamvuga inyumvira arongoye Sefor Arusha ngo iyo ngingo yafashwe ku bishobisho ikaba ifise n'ingaruka mbi nyinshi uheriye kubyo kwinonora imitsi ugwaruka nakazoza ka Frederico bamvuga inyumvira akavuga ko bitari bikenewe gufata ingingo ituma imigenderanire hagati y'Urundi n'u Rwanda yunyuka tumutege yompi.
Niyo ande bahomba ubwa mbere nabo nyende bahomba bakinye ubwa kabiri n'igihugu gihomba kuberako iyo abakinyi bagiye gukina bagatahana insinzi niteka ku gihugu rumwe teka turarivuze nabo nyende nabana bakiri bato no kuvuga inzira yabo irashizwa mu amagwa no kuvuga ntibagishobora kubandanya murumva ko bidasa neza ku gihugu. Ingaruka mbi rero nzano wazivuze ndetse ingaruka mbi ya mbere ni iyo migenderanire yo hagati y'Uburundi n'u Rwanda iteri itituka mugaripfa gutituka kubera leta y'Uburundi idashaka kumva ikosa ryayo. Twarasiguye kenshi yuko ijya ngendo yo guhaga ubutegetsi imandigira gatatu ryari ikosa ku Barundi kubera ko bagomba gucakurira n'amategeko bagacakurira n'ibwirizwa nshingiro ngo nuko bitwaje igikenye natwe twitwaje ijambo tukabyanga mbe none kurya karashize ingane umuntu witwaje ijambo bamwangire icyo yipfuza. Niyo mbare arasigura neza ati jewe sinagize kudeta kugira ngo ntware igihugu, nagize kudeta kugira ngo ejo baze bampamagare bambaze abucamanza nyabwo bumbaze turi kumwe na nkuru nziza ati mbega uyu muntu yaciye kwirema nibwirizwa nshingira cyo twagenderako n'amasezerano y'Arusha ariyo yaratugejeje ngaha nanje nagiye kwegamira abanyagihugu bariko baranka iyo ngendo umuntu mubi n'uyuhe maze bwo bucamanza bukadufasha gutora hagati yajewe na nkuru nziza uwari kwaragira byizo wariwe ati kubera ko yamba nashaka ubutegetsi natemba gatibwirizwa nshingiro murumva icyo twobasaba turabinginze bikubitagashi bagira kenge bavyubuzimo bajibuntu bakoresha ubwenge bari gukoresha ibishobisho kuko ibishobisho bitesha mu rudubi.
Nikuri iryo rwe rya Frederico bamvuga inyumvira duciye dusozera ko amakuru twabateguriye kuri uyu wa gatatu. Shimire mwe mwese mwariko muradukurikirana, shimire n'abagenzanje bakoze ibishoboka byose waye makuru aboneke nkuko muyumvise umwe wese ku ruhara rwiwe. Bonfisi niyongere neko ndabashikiza nkaba ndabifurije kuranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.